Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirimi mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Perezida wa Senteri Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI asaba u Rwanda kumva umuryango mu muryango w'iyo sentare. Perezida wa sentare Kizigenza y'u Rwanda yagize icyo abivuga ko
ibyo kujya muri ICC ni ikibazo cya diplomasi, akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza mudufashije kugira ngo u Rwanda rube membre ya ICC.
Uwo ni Sam Rugege, perezida wa sentare ya Kizigenza mu Rwanda. Mu Burundi, imigambwe imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya Gitega ntiyakira neza ukugene atabantu ivise mu mugwi wigenga ujejwe amatora muri iyo ntara. Naho umugwi Himbaza Drummers w'abavuzi b'ingoma b'impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda urasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya Kenya. Zine El Abidine Ben Ali yahoze amutegereza twaza gahotoro w'igihugu cya Tunisia yitabye Imana no munsi wa kane aho yari mu buhungiro mu gihugu cya Arabia Saudite. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Iran n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif agabisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite ko atohirahira ngo batere igihugu ciwe. Sentare mu gihugu cya Zimbabwe yafashe ingingo no munsi wa kane ivuga ko igipolisi kitotegerezwa kugeramya imyiyerekano itegekanywa kugirwa n'abaganga bagararije akazi kubera bariko biyamiriza izimangana ry'umuyobozi w'ishyirahamwe riserukira inyungu zabo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi cyane mu mafi y'amaradiyo yanyu. Ito ni ito rya makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Iran n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif agabisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite ko bigahirahira bigatera igihugu ciwe ivyo bizoba bisomborokeje ingwano. Umumenyesha makuru wacu hano ku Ijwi rya Amerika Diane nini nahazwe araduha ibindi kuri iyo nkuru.
Mu kiganiro umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Iran n'andi makungu Mohamed Javad Zarif yahaye imbonesha kuri yo muri Amerika CNN umenyesha makuru yamubajije ati nizahe ingaruka zizoba Amerika na Arabia Saudite n'ivyaramuka bigavye ibitero vya gisirikare muri Iran na wati ingwano sindamusiga. Javad Zarif yasiguye ko igihugu ciwe kitari cifuza kuja mu vy'ingwano za gisirikare ariko ko kitazogeza kujugumira igihe cose bizoba ngombwa ko kigwanira canke gikingira igihugu. Irani yongeye kandi kwamirira kure uruhara yoba yaragize mu bitero vyagabwe ahimburirwa ibitoro muri Arabia Saudite biruko mu gihe ejo kwa gatatu mu rugendo umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Mike Pompeo arimwo muri Arabia Saudite yemanze kwivyo bitero vyagabwe na Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump ku ruhande rwiwe nawe amaze gutangaza ko hambavu ibitero vya gisirikare Amerika ishobora kugaba muri Iran, ico gihugu gifise uburyo bwinshi bwo guhora igitero ca Iran muri Arabia Saudite. Trump yavuze ko bitarenza amasaha 48 ibihano bishasha kuri Iran bizoba vyamaze gusohoka.
Urakoze Diane nini ntazwe kuri iyo nkuru. Zine El Abidine Ben Ali yahoze amutegetsi atwaza gahotoro wa Tunisia yitavye Imana no munsi wa kane mu buhungiro mu gihugu cya Arabia Saudite arafise imyaka 83 yitavye Imana mu gisagara cya Jeddah ikiziga ciwe kikaba cajanye mu gisagara cya Mecca kurindira ingingo y'umuryango wiwe ku vyerekeye kumushingura. Ivyo bibaye iminsi mike inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yigenga abaye muri ico gihugu. Umushingwa manza w'umuryango wiwe Munir Ben Salah yatangaje ko Ben Ali yitavye Imana no munsi wa kane mu gihugu cya Arabia Saudite. Naho muri Zimbabwe sentare yaho yafashe ingingo no munsi wa kane ivuga ko igipolisi kitotegerezwa kugeramira imyiyerekano itegekanywa kugirwa n'abaganga bagararije akazi kubera bariko biyamiriza izimangana ry'umuyobozi w'ishyirahamwe riserukira inyungu zabo. Inyuma y'uko abajejwe kubahiriza amategeko bazibye imyiyerekano y'imbere yaho, abaganga bagerageje kuja mu biro vya kubiro vya Perezida Emmerson Mnangagwa n'inama nshingamateka gushikiza ubutumwa. Inyuma ya Kopire Magombeyi umuyobozi w'ishyirahamwe rivugira inyungu z'abaganga Zimbabwe Hospitals Doctor Association azimanganya. kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya makuru yo mu karere k'ibyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umuyobozi wa Sentare Mpuzamakungu mpana vyaha CPI akorera Irahe mu Buholande, Chile Obey Osuji ari mu Rwanda mu gikorwa cyo gukarisha ubwenge bw'abacamanza ku mategeko Mpuzamakungu yagiranye ibiganiro na Perezida wa Sentare Kizigenza y'u Rwanda Professor Sam Rugege. Ivya garutse ku ngingo zirimwo no gusaba ko u Rwanda rwoja mu bihugu vyemera kandi ikorana n'iyo Sentare ifise icicaro mu Buholandi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Asumutakaboye.
Umucamanza Ebowe OCG akaba na perezida w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ari mu Rwanda hagiye guhugura abacamanza b'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'abacamanza b'urukiko rw'ubujurire n'ababuranisha bene izo manza ku rwego rw'ubujurire. Uyu muyobozi wa ICC yavuze ko ibyo azigisha aba bacamanza bo mu Rwanda bifitiye ubumenyi ndetse n'uburambe. Yavuze ko yabaye umushinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda ICTR aba uwunganira abandi mu mategeko, ubakaba ari umucamanza ari nawe uyoboye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda avuga ko batumiye uyu muyobozi wa ICC kuko abacamanza b'u Rwanda bashaka kwiyungura ubumenyi mu kuburanisha biriya byaha mpuzamahanga bigendanye n'ibyaha byo guhohotera abantu, ibyaha by'intambara n'ibindi. Usibye ikibazo cyo guhugura aba bacamanza, umuyobozi wa ICC yanasabye ko u Rwanda rwakwinjira mu banyamuryango ba ICC. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege avuga ko nubwo mugenzi we yabimusabye ko u Rwanda rwaba umunyamuryango wa ICC, ko we n'urwego ayobora batabifatira umwanzuro ko ari icyemezo cya politiki.
Ibyo kujya muri ICC ni ikibazo cya diplomasi, ntabwo ari ikibazo kireba urukiko rw'ikirenga. Kubera ko wenda dufite aho duhurira nk'abacamanza, niyo mpamvu twabivuzeho. Akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho, byaba byiza namwe mudufashije kugira ngo u Rwanda rube membre ya ICC.
Profesori Rugege yavuze ko yamugaragarije impungenge z'uko ibihugu byinshi bya Afurika bitishimiye uru rukiko rushinjwa ko rwibasira Abanyafurika aho kuba uruharanira ubutabera mpuzamahanga nk'uko rwitwa.
Nk'Abanyafurika natwe tubona ko hari hasa n'ahari ikibazo cy'uko urukiko rusa n'urwibasiye Abanyafurika. Nta wundi muntu murakurikirana mutari Umunyafurika. Ibihugu nka Siriya, Myanmar, bariya ba Ruhinja birukanye mu gihugu cyabo, abandi bakicwa, abandi bagasenyerwa, bakavuga ati rwose icyo kibazo turakizi kandi turimo kugerageza kugikoraho kugira ngo n'abandi bose bakore ibyo byaha nabo baburanishwe. Kuba urwo rukiko rusa naho rukurikirana Abanyafurika gusa, nanjye ntabwo binshimishije. Igihugu cyacu ntabwo kibyishimiye. Bagomba kugaragaza ko hari ikirimo guhinduka kugira ngo natwe turugirire icyizere.
Ni kenshi Perezida Paul Kagame yakunze kumvikanaga imikorere y'uru rukiko rwa ICC, aho avuga ko rwashyiriweho rwitwa urw'isi, ubu bikaba bisa nkaho rwashyiriweho gukurikirana Abanyafurika gusa. Perezida Kagame yakunze kuvuga ko Abanyafurika baburanishwa na ruriya rukiko, usanga kenshi ibyaha baba babikoranye n'abandi ariko bagakurikirana nabo bonyine. ICC yashyizweho n'amasezerano ya Roma mu mwaka w'2002 ngo icire imanza abakoze ibyaha mpuzamahanga birimo ibya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ubu uru rukiko rufite ibihugu 122 byasinye ku masezerano arushyiraho, ari nabyo byemerwa nk'abanyamuryango barwo. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, imigambwe imwe imwe itavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya Gitega ntiyakira neza kugena abantu ifise mu mugwi wigenga ujejwe amatora muri iyo ntara. Babishikirije uno munsi wa kane, aho urongoye umugwi Seni yatangura gushyira habona intonde z'abazotunganya amatora ku rwego rw'intara. inkuru y'ijuru rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mushikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuri no wa kane abagize umugwi Seni bishikiye mu gihugu hagati gushira habona intonde z'abatowe kugira baje mu migwi yigenga ijejwe amatora mu ntara. Petero Claver Kaizise arongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaranguriye icyo gikorwa mu ntara ya Gitega, yabwiye abitavye icyo gikorwa intumbero yacu.
Twaje kuberekana twaraba tijya nino twaravye amadosiye dusanga n'abantu bamaze kwizigirwa n'imigwi yavamo, ni kuvuga imigambwe, amashirahamwe, amashengero. Twabizigiye rero natwe nzoya kubizigira mugabo kandi tuza kubaza abenegihugu bose nk'uko babibonye, tukabahamagara tukagira inama nk'iyi kugira babone hanyuma igihe ho bariho icyo bakema umwe n'uwundi baze bagishikirize. Bari bahari nta nimwe bavuze bati uyu muntu turamuzi ikintu cyotuma akaja muri uwo mugwi.
Urutonde rw'abantu 13 bagize CEPI Gitega bashizwe ahabona ku mugwa mukuru wa politiki mu Burundi. Ariko rero bamwe mu banyamigambwe ivuga ko ikorera mu makomine 11 agize intara ya Gitega baridoga ko atamuntu numwe wabo ari muri uwo mugwi. Muri abo harimo umushinga mateka ndiho ku bwayo Norbert arongoye umugambwe Sawanya Frodebu muri iyo ntara.
Twabyakiriye nabi cyane ku buryo byaciye bitwereka igikorwa cya mbere Seni ishyize ahagaragara yuko bigoye gose kwizera uwo mugwi ko uri kubakora mu butungane utunganiriza bose. Umugambwe Sawanya Frodebu mu ntara ya Gitega, intara igizwe n'abakomine 11, umugambwe Sawanya Frodebu uraserukiwe muri ayo makomine yose. Tubamaze kuja gukorerayo amanama, dufite amapermanence n'ayandi turiko turugurura. Ariko rero igihe tuzi yuko igikorwa cy'amatora hanini cega imigambwe, twatangaye gose kubona ata muntu n'umwe badushiriye mu rwego rwo gucungera ayo matora mu rwego rw'intara. Ibintu rero byatubabaje, twibaza, twifuza yuko no kuri Seni yo kwikubita agashi bigaragara yuko bariko barakora ata muco urimwo, bariko barakora bakorera mu bintu bisa no kurenganya iyindi migambwe.
Eka na bamwe mu bari mu migambwe yaronkejwe abari mu mugwi CEPI Gitega ntibashima ingene hari migambwe atagikorwa na kimwe ikorera mu ntara ya Gitega yaronkejwe ibibanza muri uwo mugwi. Mufasoni Belize Iradukunda aserukira umugambwe Senere muri CEPI Gitega ari mu bafise akangonongono.
Igenwa ry'abantu ku bwacu turayikenguka, mugabo tugumana ibibazo n'ubundi kwereka imigambwe itaserukiwe kandi ifite abanywanyi. Egirevre amashyirahamwe yaserukiwe, amadini nubwo atari yose, ariko umuntu agumana akangonongono kubera ikibarya bobo bataserukiwe. Umuntu aca yibaza impamvu nabo bataserukiwe, mugabo nyere ku buryo bitatu ari abaseni n'izi impamvu yabikoze tubishima uko.
Umukuru w'umugwi Seni avuga ko ishingwa ry'imigwi yigenga ijejwe amatora mu ntara yubahirije ibisabwa n'amategeko nk'ubwoko n'igitsina. Kazisa akavuga ko kubona hari imigambwe itaserukiyo Igitega ko ari bisanzwe kuko iserukiyo mu zindi ntara.
Twebwe twisuze yuko imigambwe yemewe, imigambwe ikorera mu ntara, mugabo kandi ntitwashoboye gushaga imigambwe yose mu ntara zose. Nibyo ntibyari gukunda, kandi n'ibibanza bihari ntibishobora kugira ngo bije bw'imigambwe yose mu ntara zose. Nibyo kwira ni ukuvuga imigambwe mutabonye ngaha iri mu yindi ntara, kandi ibyo ntibisanzwe kuko ngaha nta migambwe 30 yari kuza, dufite ibibanza 13. Mugabo rero umugambwe utaje ngaha uja ahandi, nta mugambwe nsanga uri hose kiretse imigambwe mwimye mubona yuko koko imigambwe yamaze gushinga imizi gusumba iyindi yose.
Urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, umushingamateka George Nshimirimana wewe arakenguruka igikorwa cy'umugwi Seni, afise icyo asaba abazaba bajejwe amatora mu ntara.
Gukora ibikorwa abazaba bajejwe ataho bahengamiye, kuko niho tuzobona ko ababarungitse babarungitse babize. Nicyo kinini twobifuriza kuko bobo bazobe aba arbitre ataho bahengamiye, kugira ngo no hanyuma babizere kandi birinde icyo cyose bicyoza kutuma bakora nabi.
Umugwi CEPI ujejwe amatora mu ntara ya Gitega uko ari 13 bava mu migambwe nka CNDD-FDD, CNL, Florina, Radebu, Iprona, PMP, amashengero n'amashirahamwe amwe amwe. Petero Claver Kazihise arongoye umugwi Seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu akavuga ko Ekleziya Katolika itaserukiwe kuko ata dosiye n'imwe yatanze.
Urakoze, yari inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mushikirijwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Mu Rwanda, umusaza Dasiani Nyirinkindi aba mu karere ka Muhanga mu manuko b'u Rwanda aratangaza inzego atabaza inzego zitandukanye azisaba kumufasha kumenya aho umungu wiwe aherereye. Edouard Niyondamia agiye kumara amezi atatu yarabuze, abamubonye bavuga ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye mu modoka yiwe igihe yari kaja mu gisagara ca Kigali aho yarasanzwe akorera imirimo itandukanye. Eric Bagiribusa araduha inkuru y'Idonido.
Kibazo afite n'umwana wanjye naguse maze kumubura nza gushakisha imodoka ye yaratwaye ayirimo nyisanga ahitwa Masoro mu mujyi wa Kigali.
Ubu ni umusaza Dacian Nyirinkindi wo mu murenge wa Cyeza Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda wabuze muhungu we bwana Edouard Niyondamya w'imyaka 34 y'amavuko. Nyirinkindi avuga ko muhungu wagiye kumara amezi atatu bitazwa aherereye. Uyu musaza avuga ko mu makuru yahawe ari uko muhungu we yari mu modoka ye yo mu bwoko bwa Dudu afatirwa n'abapolisi ahitwa Rugenzi mu karere ka Kamonyi hafi na Kigali bamushinja gucuruza imyenda yambawe mizwi nka caguwa. Nyirinkindi avuga ko akemara kumenya amakuru yashakishirije henshi hashoboka.
Namushakiye henshi nta sitansiyo n'imwe ya polisi ntagezeho i Kigali cyane cyane niho nakunze gushakira.
Mu bihe bitandukanye Nyirinkindi avuga ko yagiriwe inama yo kujya gushakishiriza imasoro mu barwanya magendo ku ishami ry'ikigo Rwanda Revenue Authority cy'imisoro n'amahoro. Avuga ko akihagera yahasanze imodoka ya muhungu ifite plaque RAA 391X. Avuga ko yabwiwe kujya gushakira igikondo hazwi nk'uko akabuga mu kigo cy'inzererezi ariko naho bakamusiragiza.
Igikondo nagiyeyo nagiye inshuro nyinshi ariko izo nibuka neza ni nk'inshuro esheshatu. Ngende bambwira ngo nisubire imasoro ngo nta burenganzira bafite bwo kumunyereka. Nagera nanone imasoro bakambwira ngo nisubire igikondo kwa kabuga. Ubwo ngubwo mbega ngo mu gihirahiro numvise binaniye niko kushakisha uburyo nandikije inzego zindi nkuru.
Ni mu gihe madame Alexia Niyonteze mushiki wa Niyondamya wabanje kugera imasoro abapolisi ngo bamubwiraga ko nabo batazi irengero rya musaza we.
Baratubwiye ngo basanze ngo imodoka ngo iparitse yonyine umuntu ntawe babonyemo ngo bayisanze ku muhanda ngo bakayitera breakdown akaba ari yigeze aho ngaho imasoro. Baratubwiye ngo natwe ngo nidukomeze dushake ngo ni tubatanga kumubona tuzababwire ngo nabo nibadutanga bazatubwira.
Ni ingingo ishavuje bikomeye umusaza Nyirinkindi.
Byarambabaje nabitereye mu mutwe kubona uburu muntu ukamugura amanzaganya ntunabone naho aherereye niba n'icyo yababazwa kirekeranye n'icyaha yaba yarakoze ngo agaragare hanirwe kimwe n'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda aho ukamubura gusa. Narababaye cyane narababaye byarambabaje nahombye byinshi.
Hari bari ijwi rya Amerika yabonye ifataho kopi niba ari uwo bigaragara ko yanditswe n'umusaza Dacian Nyirinkindi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Muri iyo baruwa asaba umuyobozi mukuru w'igipolisi urwego rw'ubugenzacyaha RIBU n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kumufasha kumenya aho muhungu aherereye. Ku murongo wa telefone ye ngendanwa twahamagaye bwana Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ntiyitaba. Twanamuherereje ubutumwa bugufi tugira ngo tumubaze kuri iki kibazo ntiyabusubije.
Amazina yanjye muyakuremo ku bw'umutekano wanjye kuko urumva niba umuntu afungwa akaburirwa irengero bakantakana ko batamufite. Anje wabona baza kumpiga.
Ubu ni umwe mu nshuti ya Niyondamya wemereye ijwi rya Amerika ko yasanze igipolisi cyamufatiye kuri ruriba yarangije kwambukanya barungwa z'i Kigali bamwambitse amapingu ngo hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi.
Nasanze bamwambitse amapingu yicaye hasi barambaza imodoka uragize ndayizi nsanzwe njya nyitwaraho kuko yajyaga nagintizaho rwose ni nshuti yanjye.
Uyu twise boss kubw'umutekano we avuga ko Niyondamya yafashwe n'abapolisi bamubwira ko yarapakiye caguwa.
Ibintu bidasobanutse ukuntu utane ikiba gihishe inyuma none iyo umuntu afungwa ntagaragare kandi afashwe n'igipolisi cy'u Rwanda ntibamugaragaze urumva rero kiba ari ikibazo gikomeye hagati aho tuba tutazi.
Mu ibaruwa Nyirinkindi yandikiye inzego asaba ubufasha hagaragaramo ko muhungu we yaba aherereye ahazwi nko kwa yakabuga igikondo akibaza impamvu baba baramujyanye mu nzererezi.
Umuhungu wanjye ntabwo ari inzererezi ntabwo yatwaraga imodoka adafite ibyangombwa rwose byo. Ubwo rero nanjye kumufata bamujyana mu nzererezi nicyo kintu cyanyuye.
Ku murongo wa telefone ngendanwa ijwi rya Amerika yavuganye na bwana Aime Bose niba mwukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco mu Rwanda atubwira ko iki kibazo atakiza ariko anadusaba kumuha imyirondoro y'uwo musore bivugwa ko ari igikundo bakamushakisha. Umwe mu banyamategeko we yatubwiye kufatanya ibicuruzwa bya magendo nk'uko ajya yunganira abantu mu nkiko abagomba gushyikirizwa inkiko akaregwa icyaha cyo kwica amategeko ya gasutamo. Ibihabanye n'ibujyanwa mu nzererezi kubw'uyu munyamategeko n'ugushaka kumwumvisha. Gikondo hazwi nk'uko akavuga mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye hakunze kutavugwaho rumwe. Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu byegeranyo byayo yakunze kuvuga ko atari gereza atari icumba atari n'ibitaro ahubwo ko hakusanyirizwa abafatwa nk'ikibazo ku mudendezo w'umujyi wa Kigali kandi bakaza zahava baranegekaye. Umusaza Nyirinkindi ngo yabajije iby'imodoka ya muhungu we baramusubiza.
Nabajije ibyayo barambwiye ngo imodoka yo ngo ninyibagirwe ntayo neze no kubona byose ndubura byose
ehwagira ubusajwe rya Amerika ikigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Umugwi himbaza drummers wabavugizi bavuzi ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya Kenya waviriyemo mu gice cya kabiri gishyiri cya nyuma. Ni ihiganwa ryateye impari nyinshi gushikaho abategetsi b'u Burundi bagiriza u Rwanda ko gwivye ingoma z'u Burundi kandi ko bagiye kubitwarira kwitwarira ico gihugu muri UNESCO. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaganiye nabo bavuzi b'ingoma bamaze gutahuka Kigali banavuga ico biyumvira kuri izo mpari.
Ubu ni umurisho w'ingoma zivuzwa na Club Himbaza ikorera ikigeri mu Rwanda. Numugwi ugizwe n'abasore 15, 12 muri bo ni impunzi z'abarundi, batatu nabo n'abanyarwanda bavuza ingoma z'ikirundi kandi mu buryo bwa kirundi. Hagati mu kwezi guheze kw'umunani uwo mugwi witabiriye ihiganwa ryitwa East Africa's Got Talent ryahuje imigwi ndangakaranga k'ibihugu bine arivyo Kenya cakiriye ayo mahiganwa u Rwanda, Tanzania n'Ubuganda. Club Himbaza yaviriyemwo mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma kuwa mungu heze. Kuri Yannick Niyonzima amenyerezwa umugwi akaba n'umuvugizi wawo n'insinzi ikomeye naho batatwaye igikombe.
Kuba wifashwe kugera hajya hano ni insinzi kuri twebwe. Demisi nari yo kugira mu ngira ryoroshe ifarako experience barakwiye abagenzi twarakwiye abandi baratiste.
Uwo murisho uryohera abawuvuza ni wabuze gutuma u Burundi shavu uriniga. Ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama bavuga ko uwo mugwi wiyitiriye ingoma z'u Burundi. Nabajije umumenyereza wawo igihugu bagiye baserukira hagati y'ico bahunze n'ico babamwe ubu.
Ntabwo yiserukira ya u Burundi ya Rwanda baplayinze ukwacu n'ubyimbire twese n'ibitero ko chaka
kumwe agiye mu Rwanda ndagira bati ngaserukira Rwanda.
Kuvuga ngo twaserukiye ngo u Rwanda ntiyo tuba ntumaze imyaka ine tuba mu Rwanda ariyo tuba ntawe twari kumuserukira nasho byari kuba bitwara kuko n'umukinnyi w'umupira w'amaguru baramutuma ko aho yevo yiba hanze ashobora guhitamo akavuga ati njyewe nzokenera u Burundi ariko origine ntimumva ko aguma ari u Burundi kandi iyo atsinze igitego abarundi aho bari natwa atakinira impamba baravuga ati waba u Burundi wacu yatsinze.
Umushikiranganje Pelate niyo nkuru yasohoye itangazo rivuga ko banegura ingendo ya Club Himbaza kuko batari bambaye imyambaro yerekana idarapo ry'u Burundi. Abavuza uwo murisho bobo barahafitiye insiguro.
Uburenganzira bwacu kandi barashaka si igitegeko mu myaka za 2007 ingoma bambara Juju Blanc n'ubuza amabara ya Kirundi imbere yaho ntibambara umusele DFDD y'ubundi bambara mu mitingi ya bambara amatiko y'inkona ya sene DFDD iki rero ibyo ni bintu bashatse kuburira ku musa kubera yuko atakiza cyo bako mpunzi imbere y'ubutegetsi bw'u Burundi kwerekana idarapo y'igihugu siko gukunda igihugu kuko hari n'abazambaye ariko bakiri igihugu bakica abantu baka n'ingoma yacu kenshi ibiriko ubumwe w'Abanyafrika.
Uburundi bwavuye butunganya imyerekano ibujumbura yo kwiyamiriza ico bise ubusuma bw'imico na karanga. Uwo mugwi wowo iyo waruri i Nairobi mu mahiganwa wemeza ko ico gikorwa cabahanye nguvu yamara baragaya iyo nyifato babona ko ako gashavu gafatiye ku mvo za politike.
Kubona hagushigikira abarundi bene banyu bari hanze y'igihugu aho bari kujya mu myerekano bavuga ati turashaka ko impunzi zitaha iswa tubavuga ati kadushigikira abarundi baba baraperforminga mu ntuze yacu ariko kujya kwiyamiriza atari icyo byari guhindura twabifashe nko gusamaza abarundi murabona.
Ijwi rya Amerika ryabajije wahoze ari umushikiranganji w'imico kama mu Burundi Dr. Alphonse Rugambarara nawe nyene abona ko ari imvo za politike.
Umurundi wese iyo patrimoine ni yiwe yaba mu mahanga arafise uburenganzira kandi ahubwo arasabwa kuvuga patrimoine y'u Burundi kuyerekana kuyishyira imbere. None abo bariko barabashyirako ibirego byinshi boneze kwa yuko wasubiye Burundi wabo boza bazanye intambo zikinye Kongo zikiganda zikinyarwanda rushora kwaka umurundi icari akaranga kiwe ku murundi kagizo nije vyose vyo kumenya imico kama y'igihugu wa mwatse kumbure ukuba i Burundi mugabo ni wakuye mu Burundi mu mutima wiwe
kuva mu mwaka w'2014 ingoma z'u Burundi zashezwe ku rutonde n'igisata UNESCO cishamwe mpuzamakungu ONU kirabimico kuva ico gihe ingoma z'u Burundi nitunga ridatizwa kandi ritiganwa ni naho ico gihugu gifatira mu kuvuga ko kizokwitwarira Rwanda kugwatwaye izo ngoma mu mahiganwa ya maruwo mugwi urahakana ko ataho uhuriye n'imigwi yagiserukira Rwanda. East Africa's Got Talent yateguriganwa ryateye impari yavuze ko byari rigenewe abanyagihugu bose canke abafise uburenganzira bwo kuba mu bihugu bine arivyo Rwanda, Kenya, Tanzania n'Uganda. Abo bateguye ayo mahiganwa bati Klebe Himbaza irimo abafise uburenganzira bwo kuba mu Rwanda. Pye Klave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Kanya turasezerana mu makuru twabafitiye twateguriye n'ibiganiro twateguriye muri aka kanya yamari imbere yawe. Reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Zine El Abidine Ben Ali yahoze ari umutegetsi atwaza agahotoro w'igihugu cya Tunisia yitabye Imana no munsi wa kane aho yari mu buhungiro mu gihugu cya Arabia Saudite. Yari afite imyaka 83 yitabye Imana mu gisagara cya Jeddah zigaciwe kikaba cajanywe mu gisagara ca Mecca mu kurindira ingingo y'umuryango wiwe ku vyerekeye kumushingura. Ivyo bibaye imisi mike inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yigenga abaye mu gihugu ciwe. Umushingwa manza w'umuryango wiwe yatangaje ko Ben Ali yitavye Imana no munsi wa kane mu gihugu ca Arabia Saudite. Ben Ali yahunze igihugu ca Tunisia mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2011 igihe abanyagihugu biyamiriza intwaro yiwe y'agahotoro muri Revolution yabereye akarorero ibindi bihugu bitari bike vy'abarabu. Yo revolution yatumye Tunisia ija mu nzira ya demokrasi. Naho muri Zimbabwe sentare muri cyo gihugu yafashe ingingo no munsi wa kane ivuga ko igipolisi kitotegerezwa kugiramira imyerekano itegekanywa kugigwa n'abaganga bagararije akazi kubera bariko biyamiriza izimangana ry'umuyobozi w'ishyirahamwe riseruka inyungu zabo. Nyuma yuko abajeje kubahiriza amategeko baziriye imyerekano y'imbere yaho abaganga bagerageje kuja mu biro ku biro bya Perezida Emmerson Mnangagwa n'inama nshingamateka gushikiriza ubutumwa inyuma yuko Peter Magombeyi umuyobozi w'ishyirahamwe rivugira inyungu z'abaganga Zimbabwe Hospitals Doctors Association azimanganye. Iryo shyirahamwe ryari yamirije inyifato y'igipolisi umucamanza wa sentare nkuru y'igihugu Clement Firi akaba yafashe ingingo ivuga ko abaganga bashobora kugira imyerekano y'uno munsi wa kane. Abunganira ishyirahamwe Zimbabwe Hospitals Doctors Association bavuga ko abaganga bagaragaje akazi bashaka kugira imyerekano idafite intumbero ya politiki. Bamenyesha ko ivyo bidakeneye ko igipolisi kivyivangamwo. Naho igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cugaye ibiro by'ishyirahamwe ry'abagiraneza Action Against Hunger mu gisagara cya Maiduguri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Nyuma yuko abatandatu mu bakozi b'iryo shyirahamwe bagizwe imbohe n'intagondwa z'abayisilamu. Umwe mu bakozi b'ishyirahamwe Action Against Hunger atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Press ko abasirikare binjiye mu biro by'iryo shyirahamwe basaba abantu bose bari bahari kuhava. Bamenyesha ko bavuze ko iryo ryari tegeko rivuye hejuru. Umukozi w'ishyirahamwe Action Against Hunger avuga ko bose bavuye mu biro by'iryo shyirahamwe. Amenyesha ko igisirikare cya Nigeria kirinze inyubakwa ivyo biro birimwo kuva ico gihe. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire injeniyo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Eddie Gwema ku mikono aho mwari kumwe na Ange Fidel niyo ngabo. Mugire umugoro wa mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.